imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiruneza nchuti mwese muduteza matwi, muri kumwe na Fideni Yongabo ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri uyu mugoroba. Naho umugwi w'abahinga ubandanya kwakira ivyiyumviro ku bizoja mu bwizwa nshingiro rimwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, abatanguye kwerekana ko hakiri byinshi bigikenewe gukogwa imbere y'uko uwo muryango ugendera ku bwizwa nshingiro rimwe, barimwo abo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi.
Kuvuga umugambwe CNDD-FDD ubona ko Uburundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikorwa byatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira.
Uwo ni Nancy Ninette, umuvugizi w'umugwi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Donido kuri izi nkuru imukanya mube hafi y'amaradiyo yanyu. Mara imbere yaho reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Congo, umugwi w'intagondwa za Kiislam wakoze ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 32. Ibindi kuri nkuru na mugenzi wacu hano muri studio Frederic Nkundikije.
Ego Fidel, abantu ikekwa kwa harabagwanyi umuhari wa Kiislamu bishi abantu barenga 30 igihe bakora ibitero ku isagara vyo mu seruko bw'igihugu ca Congo, nkuko amakuru yatangajwe n'abategetsi bo mu yontara abivuga. Ibisagara bine vyo mu ntara ya Benin vyo vyatewe n'umurwi Allied Democratic Forces ADF, umurwi w'intagondwa za Kiislamu wo mu gihugu ca Uganda. Ikibazo cy'umutekano muke mu iyo ntara cyariyongeye kuva ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kw'icumi, igihe abasirikare batangura ibitero bikomeye byo gutuza imirwi itwaje ibigwanisho. Umutetsi wo muri iyo ntara Richard Kivanzanga yavuze ko abantu 32 basize ubuzima muri ibyo bitero byabereye mu gisagara cya Oicha. Omar Kavuta wo mu ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu Sepado avuga ko mu bantu basize ubuzima muri ibyo bitero harimo umupasitori wo muri Ekleziya Anglikana.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Naho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishyizeho amagara y'abantu ku isi OMS rihamagarira ibihugu kwitegurira guhangana n'umugera wa corona ugeramiye igihugu cy'Ubushinwa. Ejo ni mbwanguze watubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Nibyo Fideli, ibihugu byinshi ntibyiteguye guhangana na virusi ya corona irimo gukwirakwira mu Bushinwa no hanze y'igihugu. Urwego rero rucunga ibyerekeye ubuzima ku isi ruraburira ari nako ruhamagarira za guverinoma guhaguruka. Urwo rwego rwigenga rwashyizeho n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS na banki y'isi yose rurashima uburyo Ubushinwa bwitwaye kugeza ubu hamwe n'ibindi bihugu birimo virusi ya corona. Cyakora urwo rwego mu itangazo rwagaragaje ko ruhangayikishijwe nuko ibihugu byinshi kugeza ubu bititeguye. Rurasaba abayobozi b'ibihugu byose guhita bakora ku buryo hateganywa ibyangombwa byose bikenewe. Mu byo urwo rwego rusaba harimo guteganya hagamijwe gukumira, gusuzuma, gutanga amakuru n'ibisubizo igihe yabonetse icyorezo icyo ari cyo cyose, ariko cyane cyane muri bituvuga bya corona. Ibyo rero bije nyuma y'uko OMS ikoze inama yo kumenya niba yatangaza ko corona ari icyorezo kimaze guhitana abantu 170, abantu barenga 2,700 baranduye mu gihugu cy'Ubushinwa, abandi 100 mu bihugu 40 ku isi bari mu bihe bikomeye. Urwego rwo rucunga ibyerekeye ubuzima ku isi rurasaba ibihugu kongera amafaranga akoreshwa mu buzima, bityo OMS ikabasha kubitera inkunga mu kwitegura no gutanga ibisubizo. Urwo rwego rwanasabye abaterankunga bose barimo za guverinoma, banyisi yose, banki z'iterambere ry'akarere hamwe n'urugaga rw'inkingo gutanga inkunga y'amafaranga ku bihugu bifite umutungo uri hasi kugira ngo bibashe kugira ubushobozi buhagije bwo kwitegura guhangana n'iyo virusi ya corona.
Urakoze ubandanye udukurikiranira hafi ivyerekeye inkuru. Na ishyirahamwe Oxfam rivuga ko imfashanyo ishyirahamwe rya Buraya riha Afrika ishobora kuba ifite ingaruka mbi. Frederic Nkundikije utubwire ibindi kuri iyo nkuru.
Ego Fidel, ishyirahamwe Oxfam rijejwe gutabara imbabare ryasohoye raporo ivuga ko ibihugu bya Buraya byahinduye imigambi igenga imfashanyo iterambere byahora biha ibihugu byo muri Afurika. Iyo raporo yasohowe uyu munsi ku wa kane ivuga ko muri iki gihe ibihugu bya Buraya bitanga imfashanyo biravye utwigoro ibihugu byo muri Afurika bigira mu guhagarika abanyagihugu bavyo bagerageza kwimukira mu bihugu bya Buraya baciye mu kiyaga Mediterane. Iyo raporo yasanze kandi umutahe ungana na biliyoni zitatu n'imiliyoni amajana cyenda by'amayero yatanzwe atisunzwe ubukene bihugu byo muri Afrika bifise ahubwo yatanzwe hisunzwe imvo za politika umutahe wo gufasha ibihugu byo muri Afrika mu buryo bwihutirwa w'ishyirahamwe rya Buraya washinzwe mu mwaka 2015 igihe gitiri cy'abimukira mu bihugu bya Buraya cyatangura kwiyongera cyane abantu baringa miliyoni barashwaye mu bihugu by'u Buraya bica bituma ibihugu bya Buraya bishira imbere politiki zo kwankiriza abimukira iyo raporo ya Oxfam irahuye n'ibindi byatohojwe n'itorokanizo ry'abakuru Associated Press yasanze umutahe w'ishyirahamwe rya Buraya wari wagenewe imigambi yo kugabanya abimukira baca mu gihugu cya Libya utakoreshejwe muri ubwo buryo ahubwo waruhukiye mu minwe y'abantu n'amashyirahamwe akubagura abimukira
Toshimire bagenzi bacu eje ni mukankusi na Frederic nkundikije kuri amakuru iyo hijyano yenyu ku isi badushikirije
Ijwi rya Amerika Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video uyu munsi umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye akarere kacu harimo n'u Burundi. Sentare nkuru ya ubanza kuri uyu wa kane ku muhingamo ya hanishije umunyororo w'imyaka 2 n'igicabamenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenge wacu umushoferi wabo yejejwe icaha abahaniwe cyahinduwe ubwa kare agirizwa gufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu ubu bahaniwe ukugerageza gufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu eroje birikaniza radu ibindi kuri inkuru
Bose uko ari bane abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki cyaha cyahinduwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze sentare nkuru ya bubanza ari nayo bakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu iki kirego kandi ni naco icyariho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara y'uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa twese umunyororo w'imyaka 2 n'amezi atandatu Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Kanse Mozenzi na Ejide Harerimana bategerezwa kandi badokari barimwo akuma gafata amajwi amatelefone yabo n'udutabo bari bafise urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuri wacu bakorera mu mpera z'ukwezi kwa 12 umushyikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ibikoresho bari bafise bagifatwa navyo bikaba umutungo wa leta ingingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru Muri uku kwezi kwa mbere RSF rizicisha ripari mu Bufaransa byasohoye urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyesha makuru CPJ naryo rizicisha ro New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyirahamwe bahurira mu nani bise One Free Press Coalition bashyira dosiye yabo kuri 10 za mbere zarishinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe ico gihe muzokimumo wa serukira CPJ muzi ya Sahara ya ikiganiro cihari ijwi rya Amerika
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
Agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangaza makuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'imbi 2020 byeremere bw'idosiye no kwihutirwa kwayo ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa none heraba bashobora guhanishwa imyaka 10 itanu yo munyororo ibikwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bw'ubushyize ibyumviro ubwitangaza makuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse CPJ twamenyekanishije dosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyura tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ku idosiye itibagirwa kandi ku imyaka leta basabira yo gundi amenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ibyo bagirizwa bihebwe.
Umwe mu bashingwa manza baburanira amenyesha makuru bayi wacu yabwiye amenyesha makuru bayi rubanza kuri uyu wa kane ko bana bagenzi be kwabo Adolphe Masarakiza yarasanzwe yidegenze kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze yejejwe. Bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bari kwarondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhari w'inyeshyamba Rodi Tabara ugwanya leta y'u Burundi wemeje ko bateye barabagwanyi babo. Igipolisi cyo cyatangaje ko barabagizi ba nabi kandi ko cishemo 14 gifata n'inkoho. Eroje wika neza
irujya ngo Afrika y'ubuseruko warangije igikorwa mu byashikirijwe harimo kugena igihugu cyo kwinjira muri leta zunze ubumwe za EAC ukugena cyo vamwo aho butunzi n'uwo twara iyo leta iyo huza ibihugu bitandatu umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wowe ubona ku Burundi bwo burabangira kuyishigwaho ry'iyo leta imwe ibindi kuri inkuru turabihabwa na Pierre Claver Nyonkuru.
Amakuru dukesha umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ibwirizwa shingiro rimwe rizogenga ibihugu bigize uwo muryango riganisha kwishyirwaho rya leta zunze ubumwe za Afrika y'ubuseruko Federation Politique mu Gifaransa. Umugwi w'abahinga bategura iryo bwirizwa shingiro bari bamaze iminsi mu Burundi kubaza abantu bo mu bisata bitandukanye ibyo bifuza ko byoshigwa muri iryo bwirizwa shingiro. Ubushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC busigura ko mu kiringo cy'imisi 10 bari bamaze mu Burundi abo bahinga 15 barongowe na Benjamin Odiki yahoze atwara Sentinel na inyuzwa yo mu gihugu cy'u Buganda baronse akaryo ko kubonana n'abaserukira inzego zitari nke za leta abikorera utwabo abaserukira amashengero amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike abashinga amateka n'abandi bafise cyo bashikiriza nk'abigisha ba kaminuza. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko inkingi nkuru nkuru iyo migwi y'abarundi yashikirije ari cyane cyane ibyo sabwa kugira ngo igihugu cinjire muri yo leta zunze ubumwe z'akarere ka Afrika y'ubuseruko ibisata bikuru bikuru byo gufashanyamwo ingene ingingo zofatwa ingene yo leta zotwagwa ingene uzoyitwara zotogwa aho ubutunze buzova kwari mu ntererano ucankandi ningene zizotangwa imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bizoba bigize leta imwe yiyunze hame ningene igihugu kita bishimye cyo kuramwa karenge. Ubwo bushikiranganje busegura ko izo nkingi arizo abarundi bifuza ko zotomogwa nibwirizwa shingiro rizojaho. Habwirizwa kandi kwerekanwa ububasha ubutwari yo leta azo bafise kuba perezida basanzwe b'ibihugu bigize uwo muryango wa EAC. Yamara umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ubona ko hataragira ko icyo gihugu gifata ingengo yo kuja muri leta zunze ubumwe za EAC. Nasi Ninete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD yabishikirije uwo mugambwe umaze gutanga umukandida azowuserukira mu matora y'imirije.
Kubwo umugambwe CNDD-FDD ubona ko Burundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikogwa byatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira. Aho twovuga cyane cyane ibijyanye n'ishyirahamwe rimwe ryo gushyiraho amakori mu karere, ibyo bita Union Douanière, ishyirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere, Union Monetaire, n'isoko rusangi, Marché Commun.
Naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni we wabona ko kuja hamwe kw'ibihugu byose ariyo nzira y'urukiza. Yabivugiye Arusha muri Tanzania ku mwaka uheze mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC.
Economic prosperity alone may not
atetera mbere mu by'ubutunzi igihugu kime kibaye nyamwigenda ko rishobora kutabumurengera canke ngo rishikwe ko vuba. Ni ngombwa ko ufatanya n'ibindi bihugu bikurusha n'ubushobozi. Nico gituma tuvuga cyane kukuja hamwe kw'ibihugu byacu bya Afrika y'ubuseruko. Ni nzira nzeze kugira ngo dukomeze ibihugu byacu na Afrika nzima izoze kuturabira ko irahura ubwenge canke yifatanya natwe.
A strong center of gravity for Africa.
Ku rutonde intambwe yo gushyiraho iyo leta zunze ubumwe za EAC igira kane. Imbere yayo hari izindi nko gukuraho inzitizi z'amakori n'amatagisi Union Douanière n'isoko rusangi Marché Commun iri mu kwishyira no kwizana mu muryango wa EAC atankomanzi nka visa canke impusha zo kuba muri ibyo bihugu. Izo nawe zimaze gushikwa ko zidacarimo utunenge kuko n'ubu abadandaza bacidoga ko bakwa amatagisi abava mu gihugu kimwe baja kuba canke gukorera mu kindi bakakwa imposha zo kuhaba n'ibindi ibihugu bitungwa gatoke ko bidashira mu ngiro izo ngengo ni Tanzania n'u Burundi mw'ibindi bihugu nka Kenya u Rwanda n'u Buganda abanyagihugu bavyo bambuka imipaka bakoresheje karangamuntu gusa nkuko vyemezwa n'abahinga babikurikiranira hagufi imbere y'uko reyatsera ishika kuri leta imwe kandi haracasigaje ishigwaho gifaranga rimwe inyo monetaire Niki kiracagoye nkuko abahinga babivuga kuko amafaranga y'ibihugu atanganya agaciro kandi kwabwirizwa no kuzoshigwaho ibanki imwe ya EAC Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru Imyaka itanu irarangiye amashyirahamwe yigenga mu Burundi arenga amajana atatu atanguje urugamba yise Halt Autorize Manda n'urugamba rwari rugenewe kwiyamiriza icyo yise kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ikigiye gukurikira nikihe iyo manda yateye impari uca ihera Nkurunziza agakinjura Pacifica nini nahazwe ari mu batanguje ugo rugamba mu kiganiro yagiranye mukanya na mugenzi wacu Diane nini nahazwe yabisiguye ahereye kuco yibaza kwitogwa rya General Major Evariste Ndashimiye kumukandida zoseruka mu mugambwe CNDD FDD matora mu kwezi kwa gatanu kuri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu
kuko ni kimenyetso ko Petero Nkurunziza atari wazoserukira uwo mugambwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari hariho urwikeko rukomeye cyane ko yoba ari umuntu yipfuza gutwara ubuzima bwiwe bwose hamwe ugasanga muha amazina y'umwami kuva twiyamira igikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ubwoba bwari ubwuko umuntu umwe yoba ashobora gushaka kwihariza igihugu akakigira nk'umurima w'umwami coba ari igihugu cy'umuntu ibyo rero kuba hatowe uwundi azokwitoza ibyo biraheze kandi n'ibyikoze n'ibyizanye byavuye muri ibyo byose byabaye kuva mu 2015 kuba hari nk'abarundi babyanse hakacyakurikira amakungu akagira icyo bivuze ko niho havuye icyumviro cy'uko bikwiye guhinduka n'indani mu mugambi sendirifite akavuga bati ibintu ntibishobora kubandanya gutya igihugu ntaho gishobora kiri ko kiraja ibintu bigumye mu ruhagarara rumeze gutya ku bwacu rero kuba hariyo icyo cy'uko atazobandanya tucyakira neza cyane iyo ni intambwe ya mbere icyo nta wokideha intambwe nayo igira kabiri ni ijyanye no guheza bino bibazo byabyawe n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nibagiye ko ari ikindi kintu gikomeye cyane kizo amakumbure bitari cyane bisa n'ikibazo cya mbere wambagije novuga ko nta yishuye ko ni ingene uzotwara uzotsinda azoba yatowe mbega zotogwa mu matora ameze gute ibi twari tumaze iminsi tubona abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bahohoterwa ibintu tubona bikoregwa nk'umugambi senero kwa gatungwasa ubwo bizobandanya gutyo nyene bazobandanya bapfugwa kumwe byari bimeze abantu bazobandanya bafatwa babugwa irengero muri iyo migambwe ibikekwa kumenga n'ubusima bw'ayo matora Evariste Ndayishimiye bagiye kubigwanya ku buryo agira ati ntowe nkeneye gutogwa neza ntihaze habemo agatosi mu itogwa ryanjye icyo ni kintu icyo niyaza ko ari cyo gipimo gikomeye kizotwereka Evariste Ndayishimiye by'ukuri uwo ari we niyo yigandura ibyo twabona ubu byaboneka nk'ibiza gukiza abatari mu mugambo uri kubutegeka
ariko mu kurindira yuko icyo gihe avuga ati nzokora ankore be nkuri ibi bitandukanye nkara mukamfasha ubutegetsi hari icyo mu muzi ko nk'umunyamugambwe nk'umu kuko Evariste Ndayishimiye uretse ko yari n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagiye adedeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi hariho nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi muri buka yuko ayo mashirahamwe atandukanye yanyu yabarizwa muri ubwo bushikiranganje imbere yuko aja kwitoza mwari mu muzi nkande kuko umuntu yari kora jamura ya mabanga aravuga ati ninde
sindi mu bantu novuga ngo baramuzi ntitwicaranye ntitwagenenye ariko wumvirije abavuga ko bamuzi nta bose baragaruka ko bavuga ko ari umuntu w'umugwaneza baravuga ko ari umuntu yugurutse no mu bihe byose wasanga hakenewe nk'ibiganiro mu gihugu CNDD-FDD ikaganira n'abari bafite ubutegetsi ikaganira n'abandi batari muri bwo mu yindi migambwe ni kenshi wabona ko General Evariste Ndayishimiye yari warungikwa nk'umuntu yobazi ushobora kuganira n'abandi ku bwacu icyo ni ikintu gikomeye cyane nyamwe yoca bandanya kuri uwo murindi ugasanga agize amahirwe yo gutsinda amatora akiyabananye inzira yo kuvugana n'abandi barundi muri cyo gihe n'ukuraza baje gutabara igihugu buryo Burundi nta kindi kizobukiza atari uko hazokwama hariho ikiganiro cy'amaho hagati y'imigwi itandukanye y'abarundi. Ibyo nibyo byari byaravuganywe iyo Arusha. Aje rero umuntu byorohera kuganira n'abandi, ibyo birashobora kumufasha kandi bigafasha igihugu kogorora. Ikindi novuga yabonetsemwo nuko naho nawe nyene ari mu bari bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 si umuntu yagiye avugwa cyane mu byaha bikunze kuvugwa muri ubwo butegetsi nk'ibijyanye n'ubusuma nsigiye numva nabandeshe mvuze ngo ndamaze kumva izina ryiwe bariko barivuga mu bantu bonona itunga ry'igihugu abo ntibabuze baravugwa kenshi ariko izina ryiwe ntirikunze kuvugwa narijya n'amabanga yagiye arazezwa utasanga kenshi ari amabanga ahura n'iby'amafaranga. Ikindi novuga ni nko muri ibi murabona ko mu ishyirahamwe nka Fokode dukora cyane dukurikirana nk'ibibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero abahohoterwa abicwa. Nuba mbese nawe nyine mvuze ko izina ryiwe twebe nko muri Fokode turifise mu madosiye tumaze gukorako. Nuba mbese rwose hariho abandi batari bake amazina yabo usanga ariko aravugwamwo ariko ibyiwe ni ukuri nuba mbese naryo dufise. Hari abashobora kubwira bati none ko ari batwara umugambi CNDD-FDD ure onivuga ko ari milice nazo zigakunda kuvuga mu byo guhohotera abantu icyo sindaciyo bagize mu kuvuga ibi byose ndiko ndavuga siniyo bagize ko arongoye uwo mugambwe ufise iyo mili ariko mu maraporo dufise wenyene ubwiwe nk'umuntu wenyene naho tumufise wenyene yakoze ivyo byaha wumva icyo cyose n'ota kutumwambika ntagifise. Hanyuma icya nyuma norangiriza ko nuko byabonetse ko bishoboka n'ukurinda iwe birashobora gushika akarinda umwaka w'2014 sinzi ko ari abarundi benshi babizi ko hari kete ryanditswe n'abajenerale bo muri CNDD-FDD batari bake bandikira umukuru w'igihugu biyamiriza ibyo babona ko ari amakosa yakogwa n'umuhisi ya Adolphe Nshimirimana na generale Bunyoni. Evariste Ndayishimiye ari mu basinye iryo kete ku bwacu rero ibyo turabye uko abo bantu bari bihangange muri icyo gihe byerekana ukurinda afise ko rimwe na rimwe ashobora guhagurukira amakosa akorerwa mu ruhande rw'iwe akayiyamiriza. Ibyo nibyo tugiye tuti abibandanije gutyo byokiza igihugu byofasha ikintu kimwe tugasohoka ibintu bibi cyane turimo muri kino gihe. Ikibazo ni ukumenya uko agiye kubyifatamo kandi ari mu muryango munini wagirizwa ibyo bintu turiko turavuga azoshobora kwiyambura igitsure cy'abo bari kumwe mu mugambwe azoshobora kwiyambura igitsure cy'uwahora atwara igihugu.
Reka tubirindire ejo rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri isanga murabizi yuko ari benshi baba barindiriye kugira ngo bashobore kubaza utubazo. Turahera kuri Barake ikadze
mo jane mu gihugu cya Zambia barashitse impunzi nyinshi zihahunga amanda benshi bavuga yuko bahunze inkuru nziza mbene byashitsa Evariste Ndayishimiye agatsinda amatora ntakice wewe afise ikije kwangurira impunzi kugira ati azobore kubaha bicorindutse
murakoze. Ego ribona Imana uhererehe na wewe
ndi Nairobi.
Nairobi akabazo kawe usongora kugira ngo dusubize Micro Pacifique abishure.
Abicambere na mbere nagomba gushimira Pacifique ukuntu yavuze ukuntu yoba muzi General Evariste ko abantu benshi bamenyereye bavuga ngo Pacifique akunda gushyira amakosa ku bategetsi uno munsi ngatumbise imvugo yakoresheje. Nta mikino nagomba gupfa na Pacifique igihe Evariste yotogwa ariteguye kugira abarundi batahe.
Ndashimiye rwose ababajije ibibazo kuko babibajije neza. Baraka ati hamwe Petero Nkurunziza yumva ku butegetsi kandi nibyo twiteze mu gihe atazoba yitoje mbega nubanza utambwira impunzi ngo zitahe gisa n'ikibazo mbere n'uyu wa nyuma yari abagije nibaza ko ikibazo mu kukimbaza ahubwo bagira bati mbega uzoba witeguriye gutaha kuko buriya mu guhunga nta muntu n'umwe akoko wundi ngo duhunge nta n'umwe umwe wese ahunga arazi ahari uko hameze n'ingene abangamiwe abantu ntibabyutse umunsi umwe bavuga ngo reka duhunge abantu bahunze abari ko babiruka Kongo babice bahunze bamwe batorotse bamaze gukomereka abandi bazimitaye abandi bafite amakuru y'abari ko barabarondera ikizoba rero kizotuma abantu bahunguka sikindi sijeho ndovuga ngo nimuhunguke nuko vyarindi nyene vyabiruka ko bazokumva ko bivuyeho nuko umukuru w'igihugu azobatowe azotanga ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure samajambo gusa ni n'ingingo zifatwa hari ingingo zizoba zikenewe abantu basohotse igihugu bashyirwa ko imitahe mpuzamakungu yo kubafata bitwa abicanyi bitwa abansi b'igihugu mbega uzobatowe azokwemera kwabo ari abana b'u Burundi atari abansi b'igihugu kuko izo mvugo no muri kahise zanye zikora ibara zigatuma abarundi bajya mu mahanga bamwe bakitwa inyanka Burundi abantu abana b'u Burundi bakitwa abansi b'u Burundi ariko uyu munsi abiswe gutyo ukabona batwara igihugu nabo bagasubira kwita abandi ngo namwe muri abansi b'igihugu ibyo ni ibintu bikwiye guhagarara twiteze kumva ni ijambo rizovugwa n'ubuzo bahejeje gutorwa akavuga ati kuvubu abana b'u Burundi bose n'abana b'u Burundi n'abansi n'abakunzi b'igihugu
ndashaka ndamubaze mbega rujya rugamba nk'uko yahora rugwana rujya yahora agwanira ubu agiye kubitumbereza kujya Evariste ndayishimiye cyangwa azobandanya abitumbereza ujya yahahora nyakubahwa Peter Nkurunziza
igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga muri demokarasi ntigihinduka ngo nuko hari izina rihinduke ry'ubutwara naho ho natsinda uwo mashyirahamwe yigenga igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga ntigihinduka kiguma ari cya kindi nyine nka twebwe nko muri Focode n'andi mashyirahamwe atari make twegeranye ni ugukurikirana ibikorwa bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu none umushashaje agapfungira umuntu ubusa tuzoca tunuma mbega umushashaje bagasubira gufata umuntu akabugwa iyo yarengeye bakabugwa iyo bamupfungiye tuzoca tunuma mbega haje umushasha bakamwe akica abantu tuzonuma mbega haje umushasha akiba amashyirahamwe yacu azoca numa kubera ko hahindutse ubutegetsi uzoba hari wese akoze ibitajyanye n'amategeko tuzobyiyamiriza uzohaja wese hariho ijwi ry'abanyagihugu ritariko riraduga ngo rimushikire tuzofasha kuri duza hari ikibazo tukwiye kujya kubaza mu nzego z'igihugu tuzojya kuzibaza uzobatwara wese naho yoba n'uvuye mu mashyirahamwe yacu icyo abarundi bakwiye kucyumva kuko muri iyi myaka iheze ibintu byarabaye nabi cyane ku buryo ubutegetsi buhari bw'isi ibikorwa byacu n'ibikorwa by'ukwanga ubutegetsi ntaho bihuriye n'ibikorwa bisanzwe muri demokarasi uko ubutegetsi buhinduka ibibazo biguma biriho by'abanyagihugu haguma hariho amashyirahamwe y'abanyagihugu abibaza
imbere yuko dusezerana mu kanya gato tubibutse inkuru z'amakuru twabashikirije abantu bikeye kwakora abagwanyi b'umuhari wa Kiislam bisha abantu barenga 30 igihe bariko bakora ibigitero mu bisagara vyo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru yatangajwe n'abategetsi bo muri iyo ntara babivuga ibisagara bine vyo mu ntara ya Beni nivyo zatewe n'umugwi Lae Democratic Forces ADF amufunya funya umugwi ntagondwa za Kiislam wo mu gihugu ca Uganda naho ibihugu byinshi ntivyiteguriye guhangana no mugera wa corona imwo uriko ukwiragira mu Bushinwa no hanze ico gihugu ishyirahamwe impuza makungu byitaho amagara y'abantu ku isi OMS riraburira rikongera rigahamagarira amareta guhaguruka ku rwego rwigenga rwashyizweho n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu na banki y'isi yose rurashima uburyo Ubushinwa bwitwaye kugeza ubu hamwe n'ibindi bihugu birimwo umugera wa corona. Ishyirahamwe Oxfam rijejwe gutabara imbabare ryasohoye raporo ivuga ko ibihugu vy'i Buraya vyahinduye imigambi igenga imfashanyo y'iterambere vyahora biha ibihugu vyo muri Afrika. Raporo yasohoye ku munsi wa kane ivuga ko muri iki gihe ibihugu vya Buraya bitanga imfashanyo biravye utwigoro tw'ibihugu vyo muri Afrika bigira mu guhagarika abanyagihugu bavyo bagerageza kwimukira mu bihugu vy'i Buraya. Amakuru rero twari tubafitiye kuri isahani yagaruke kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Dushimire Jenu yadufashije mu buhinga bw'Ivyimana Fasike Beyehu yafashije kwegeranya ibiganiro vyahagariwe na Edi Gwema kuri mikomari kumwe na Jefiteni Yongabo. Mugire ibihe vyiza mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.